turashimire komandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda mu Burundi muri ko mutwumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 192 mu Rwanda mukatwumvira kuri FM 104.3 ijwi rya Amerika muri Uganda twumvikanya kuri FM 88.9 ya Voice of Muhabura ku isi hose tu live kuri wezi 3 akaburungu radio atuvewa akaburungu.com adresse ya Facebook yacu Instagram X ni VOA radio yacu ikaze mu kiganiro muri isanga ikiganiro muri isanga cuno munsi magiteguriwe mukaba mugiye gukishikirizwa na Diana Nini Nahazwe nkuko vyama ni kiganiro kiremesherezwa muri studio y'indwi ku ijwi ry'Amerika
muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi ry'Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi ry'Amerika
kandi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura
ndiye hano Kampala Uganda
Jendi mkisagara cha Mtumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru nawe turagutumiye kuri ijwi rya Amerika aho uri hose haba kuri radio kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye tuziheze uraritswe buri munsi saa 10
ituka cha politiki ni yubahirizwa ry'agateka kazi na muntu mu Burundi biteye impungenge abatari bake muri mwo harimo Ekleziya Katolika bice mu itangazo ryasomewe mu misa zitandukanye z'amaparoisse yose yegukira Ekleziya Katolika mu Burundi inama ya Episkopi Katolika iheruka gushikiriza ijambo yerekana ingene Burundi bwifashe mu bisata nkuramutima bitandukanye mu vya Episkopi Katolika bashikirije muri iryo tangazo harimo ku Burundi bwoshora kugaruka nituze kurwanya kudahana kwihanganiranira mu vya politike kubahiriza agateka kazi na muntu gufata mu minwe ikibazo c'ubuzima buzimvye kunagurira isata c'ubutunzi amafaranga y'agaciro n'ibindi muri sanga no musi rero twatumye musenyeri mukuru Simon Ntamwana yahoze atwara diocese nkuru ya Gitega iri ku murwa mukuru wa politike y'u Burundi akaba yarigeze no gutwara inama ya Episkopi Katolika muri ico gihugu kiguriyemo abakatolika musenyeri Ntamwana rero tumwakire ni nararibonye iraza kutuyagira ku bihe vyamuranze yongera nadufasha no gutahura uko Ekleziya Katolika ibwirije gukorana na leta ku meza y'ikibano na Venetro tudasize inyuma ico Ekleziya Katolika igona kwibazo bimwe bimwe musenyeri Ntamwana kaze kujuga kandi mwakoze kwemera ubutumire bwacu
murakoze cyane twagize bwake twagize miriwe mwebwe mwese mwiko murakurikirana ikino kiganiro ndabashimira cyane ko tugisangiye
murakoze musenye mukanya narimvuze ko muri inararibonye kandi sinibeshe muri iyo ubu muri mu karuhuko kizabukuru mukabayemo gutega musenye
akaruhuko kizabukuru nyine gatangura gutera ubunebwe ariko umuntu amazemo amezi abiri ane atandatu arahava agashikira uburyo bw'uko aba muri ako karuhuko mu kwakira udukorwa tutaremereye mugabo kandi twingira akamaro ariko rero jeho ndahiriwe nk'uko bavuga mpiriwe mpishije nuko kandi mfise umugwi w'abakristu nita umuryango wabuzuriza Imana umuryango wabuzuriza Imana nkawushyiramo amashami atatu amashami agizwe n'abalayike abakristu basanzwe mu ngo zabo hakabamo ishami irye babikira hakabamo n'ishami y'abasaserdoti uwo muryango rero ubu urampa utundi twinshi tw'ugukora kandi ndabihimbariwe ariko kandi ntibagiye gutabara n'eklezia uko nayiragijwe bampamagaye mu butumwa bwo gutanga gutanga confirmation ndagenda cyanjye guhagarikira uwundi mugirwa mweranda niko kuko ibyo rero nibyo ubu nkora ngumva umva mpimbawe nako karuhuko kagahuza kakamba karyuko gusenga cyane cyane kukwibuka bo bose bangiriye neza
mu gusenga muraza muradushyiramo mutwibuka muri uwo muryango harimo impfubyi iyo tuvuze impfubyi haba harimo iz'intambara haba harimo impfubyi zitandukanye turaza kubigaruka ko hanze hato musenye ariko hajya inama y'abepiskopi katolika mu Burundi mwayitwaye imyaka ingahe kuko mwarimu tubwiye ati umuntu araruhuka barayakoze bitandukanye byinshi rega kuva ku ya myaka mwinjira muri Ekleziya Katolika kugira ngo mutangure ibikorwa bitandukanye mwayimaze mwe imyaka ingahe muyitwara inama y'abepiskopi katolika
ukurongora inama y'abepiskopi nyezina ndabimazemo imyaka 12 kubera ko nyine hari mu bihe bitoroshe hanyuma rero bagenzanje barasaba yuko nomara iyo myaka mu bisanzwe nta umara iyo myaka yose twama tumara imyaka 6 ariko nyine mu bihe bitoroshe tubona yuko abepiskopi babona yuko ari byiza ko bidahinduka birashoboka nibyo rero byashobokeye nibyo
byanjye
ariko kandi naratwaye n'inama n'inama ihuza abepiskopi b'akarere ka Congo ka Repubulika Demokaratike ya Congo hamwe n'u Rwanda n'u Burundi iyindi myaka 6 ibyo byose rero bigatuma bagira ingendo nyinshi cyane amanama menshi cyane mugabo Imana ishimwe byarashobotse bonehera aba
ni nyuma y'imyaka rero 12 mutubwiye haba mu Burundi muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo mu mabanga yo kuyobora igihugu c'Imana mu butumwa bw'umwungere ni ikihe mwama mwibuka co bacara abashitse ku mutima kikabanyuraga musenyi aga telefone ka musenyeri Simon Ntamwana karavuyemo ariko muhinga bw'ivyuma babidufashijemo basubire bamuturondere turiko tuvugana aherereye i Vatican muri kano kanya yagiye mu butumwa bw'iwe bwa misi yose baramuturonderera kugira ngo agaruke atwishe ku bibazo bitandukanye dufise n'ivyo namwe bwe mufise kuri Facebook yacu mukamuriko muradukurikira mushaka guterera ibyiyumviro mushaka kubaza ibitandukanye muturungikire ama numero yanyu ya telefone mubicishije kuri Facebook yacu ariyo VOA radio yacu turarindira ko muhinga bw'ivyuma batugarukiranira musenyeri Simon Ntamwana kugira ngo abandanye atwishura utubazo dutandukanye haba mu vyamuranze mu buzima bwiwe akiri mu mabanga atandukanye yajejeshejwe na Ekleziya Katolika mu gihugu c'u Burundi yanavyivugiye muri Repubulika Demokarasi ya Congo birumvikana ko hari byinshi yagiye acamwo hari politiki zitandukanye z'ibihugu byo mu karere ka Afurika y'Ubuseruko byose turaza kubigaruka ko aragarutse ku murongo wa telefone musenye muratubabarira ibyuma ntibisezerana ariko ndanasaba imbabazi abakunzi b'ijwi ry'Amerika sinzi ingene byari bigenze ariko ni byiza ko mugarutse ariko ndavuga nti muri iyo myaka yose mwaciyemo haba mu Burundi no muri Repubulika Demokarasi ya Congo birumvikana u Rwanda mwarahakoreye n'ahandi ni igiki cabanyuze cabashitse ku mutima mukavuga muti iki kintu muri ino myaka namaze ndongoye igihugu c'Imana sinzovyibagira
burya akarere ka Afurika yo hagati karafise uburyohe bwako cyane cyane mu biraba ubuzima bw'Ekleziya Katolika nibwira yuko ako karere kari mu turere twa Afurika twagize bakwiye ry'umugisha w'Imana karonka abantu benshi bakira neza Ekleziya Gatolika haba muri Congo iharanira demokratike demokrasi haba mu Rwanda haba mu Burundi abakristo ba Gatolika nibo benshi niho rero icyampimbaye rwose mu buzima bwanje kwabaye guherekeza abo bakristo mu kwemera kwabo kwatumye bamenya ingene iteka ry'umuntu ringana ingene ryotezwa imbere ingene twagenda turagitwara ariko kubuke uko bwije icyo rero kiraheza cyampimbara cyane ari nacyo cyagiye mu mutima mu ntimatima y'ubutumwa bwanje kugerageza gukomeza iteka ry'umuntu umuntu rero umuntu nk'uko tumusanga mu ijambo ry'Imana ngiyo indoto namye fise ngintumbero n'uno munsi ngumana mu mutima wanje kugira ngo ndabe ko uwo muntu twumuteza imbere twumubaha twumukunda ukabwiriza gukundwa ntiduhave tumwitiranya n'ibindi ntiduhave dukurikirana izindi nyungu atacyo ziri buzanire koko abantu atari mbere uko baryanisha
murakoze cyane
uko dushobora kubigona
yego murakoze cyane Musenyeri Simoni Ntamwana Munkundire gato nkubitire ku mirongo ya telefone hari abanyagihugu bafite tubazo bibariza turakira Izaha ikaze ku ijwi ry'Amerika Izaha uratwumva
ndabumva neza cyane ndi muri Kenya
yego akabazo kawe
ikibazo cyanje kijyanye ngomba kubaza nyakubahwa wa Musenyeri mega Burundi kuvaho jewe mfite imyaka 20 ni donke mfite imyaka 35 y'amavuko mubisanzwe dushaka kumenya Burundi buriko buva he buja hehe twebwe kuba jene bigiye ku myaka dufite n'ubuzima buhanze igihugu uno munsi wakoze ikibazo cyane ni iki
izahake aho muja naho muva ubiruranishije mu kimwe cyo kwemera Imana canke mu cyayi gisata
Monsikurira neza gatoyi mukambwira ikiganiro aho kivuye naho gihise kugira ngo
yariko aratubwira bimwe mu byo ashoboye kurangura mbwa wibaza yuko akabazo kawe ushaka kwa kwishura aruranishije kuki wifuza ko akabazo kawe Musenyeri nta mwana kishura aruranishije kuki ubukuzi mu bwahe bw'ukwemera bwa politike cyangwa bwiki
bukwemera mu kuri Ekleziya Gatolika turavye itangazo Ekleziya Gatolika yasohoye
urakoze
cyane
ngira umutsinze ku telefone yewe yari kuri anatumi na matwi turasaba imbabazi nimba namwe byababangamiye mu matwi Musenyeri avuze ku itangazo ryasohotse ngira yavuga rya tangazo riheruka gusohorwa n'inama y'abepiskopi katolika mu Burundi aho berekanye ico uko babona Uburundi ubuzima bw'Uburundi mu bisata bitandukanye ubutunzi agateka kazi na muntu n'ibindi si mu mwishure uwo mukunzi w'ijwi rya Amerika hamagari muri Kenya
iteka ry'umuntu iteka ry'umuntu kuri twebwe umuryango w'Ekleziya Gatolika nagahambaye iteka ry'umuntu ntirishobora gutandukana n'ukwemera kwiwe mbere uko kwemera naho kutoba ukw'Ekleziya Gatolika naho kutoba ukw'Ekleziya Gatolika yaba uwo muntu yemera Imana akemera yuko ariyo ndemyi nuko imuha ubuzima atariwe ariko ariha ikibanza hagati ya bene wabo mugabo agisangiye nabo kuko Imana yabashatse bombi yabakunze bose iryo teka rero iryo teka niryo nshatse kukwishyura ku mugenzi iryo teka nta ushobora kuri komakoma nta urifitiye nta ufite uburenganzira bwo kurihutaza bwo kurimugaza bwo kuriraba ijisho rihiritse nk'uko umengo niwe arigaba ego abantu turazi twese yuko babanye bashobora kubwiririkanya bagashobora gushika ku meza ibahuza nk'uko kandi bishobora kubangira kuri uko kubwiririkanya ugasanga bararyanye mu gihe rero bibashikiye no ngaho iryo teka niryo baza bagarukira naho twagiriraniye nabi tugaruke n'ingoga kuryubahiriza kurikunda ni naho mbere dushobora gutezanya imbere nk'uko umuntu wese abyifuza
iryo teka gifashe gute ku bwanyu bwa musenyeri mu Burundi ari kwegereza amatora muri 2025-2027 tugarutse muri rya tangazo ry'abungeri ba Ekleziya Katolika mu gihugu cy'u Burundi ku bwanyu iryo teka gifashe gute
nibwira yuko tugenda natwe dutera imbere mu kumenya yuko umuntu ariko atihabwa nk'uko n'abakurambere bacu basokuru banyokuru bagenda barabitureresha babirereshe abaje imbere yacu bakababwira neza yuko umuntu ariko atihabwa icyo gihe rero umuntu ariko atihabwa araheza koko akubahwa mu burenganzira bw'ukubaho akubahwa mu burenganzira bwiwe bwo kuvuga icyo yiyumvira icarota nawe kugira ngo amererwe neza nuko mu kugenda afise ibyunganira iryo teka aho hose ari mu kumubungabungira amagara ari mu kumusigamira utwo atunze ari mu kuduteza imbere ari mu kibano cyiza ibyo byose bikabwirizwa kugenda byubahirizwa kubera rya teka mu Burundi rero hariho ibibikomeretsa hari abarikomeretsa bari mu kibano gisanzwe naraye numvise yuko hari abantu babiri bapfuye bakurikirana muri komine Bugendana bishwe kandi ari abo muri CNDD-FDD byarambabaje cyane kuko narinda bazi kumva yuko bishwe gutyo jewe n'ukuri biranyereka ingene tukiri mu ishyamba ry'ukwicana tukiri mu ishyamba hari itegeko ari irya rindi akaruta kandi karakamira birakabura ibyo nyine nibyo bitobaye ariko kandi no mu ntwaro turabona abirekura bagaheza bakagirira n'aba babanyi babo bakagirira n'abo bamye bakorana nuko bakabakanga ibyo rero nabyo nyine biratuma rya teka ryononekara ni nacyo abo bungere bacu bahavuye bagira batemwe oya n'ukuri nde dushobora kunumba cyane cyane abantu bagiye gufata ingingo zihambaye mu mwaka umwe cyangwa mu myaka ibiri ziraba ugutwara igihugu cyacu byaba byiza babimenye kugira ngo babihugure kandi nibwira yuko aho ku bwanje baragize neza cyane kutwibutsa icyo dutegerezwa kutwibutsa icyo twogwanira aho twoba turi hose baba rero abatwara baba batwarwa nibubahe iryo teka ry'umuntu mu mpande zaryo zose niba mbere gushika naho n'ubu batiyumvira kumwe badashobora kumuryagumba ngo nuko batiyumvira kumwe kuko aho tuzabatirwa turakomeretsa ya nama twigira yo kuba abanyedemokarasi yo yukuba yukusoneranira mu kugenda twubahiranira ivyumviro byacu bya politiki.
Yego. None ga musenye kuri byo byose mutubwiye abo bibugenda na abandi batandukanye bavuzwe hirya no hino mu Burundi utundi tunenge twagiye turadumwa ku rutoki n'inama nkuru ya Episkopi Katolika mu itangazo ryabo, ku bwanyu mwibaza ko intandaro yayo mabi atandukanye Urundi bwagiye buracamwo n'ubu mukaba muvuga muri Kiliziya Katolika ko akihari ari intandaro niki?
Emre, ku bwanje narabivuze harashize utusi, ku bwanje nuko abantu bagenda bararyanira amatungo abo badutwara cane cane usanga ariho aribo baduha ako karorero ko kuryanira amatungo kukusenekera kanaka kuko yoba afise utuka twinshi cyanje utundi dutungwa twinshi ugasanga turamukuye ku musozi kubera ko dushaka ko dutabikira muri iryo tunga ryiwe kandi tugira tuti akabandanya haryo azoturushishwi azoturusha igihagararo. Jewe nabanye nabanye politike kugira ngo 80% mu bategeka kandi kuva kubo hejuru zengira nti uwo mutima wuhinduka twoshobora n'ukuri kurongora neza buno Burundi nacyo kikaba igihugu giheka abana bacu bose kibagaburira neza kibitwararika bose atanumwe avuyemo. Uko kwikunda rero uko gushaka kurundarunda amatungo ngo aze iwanje honyine ku mubanyi ntagende kururiya wundi wo kumutumba ukurikira ntihagire ikiboneka kimuha iteka ivyo iyo nyifato niyo jewe nibwira ko yadukwegeye amabi yose tubona mu Burundi.
Murakoze ku muco muduhaye. Dusubire ku mirongo ya telefone twakira Jean Pacifique. Jean Pacifique, ikaze nawe dusangira ikiyago na Musenyeri Simoni Ntamwana yaduteye iteka yo kuba muri sanga y'uno munsi. Uhererega Jean Pacifique.
Mwerewe neza nda baramutse. Wa Zambia mwa mukuru wa Rusaka.
Akabazo kawe?
Akabazo ahubwo nanubwo akabazo ahubwo nashaka hanini nange icyumviro cyangwa igitekerezo cyanjye. Icyumviro cyanjye cyangwa igitekerezo cyanjye mfite nuko igihugu cyangwa kugira ati butandukanye ubutunzi bwacu bw'igihugu twakumvikana nyine ukuntu twitangira kuko byose ni byacu, nta kuvuga ngo bariya ngo biherekanye bonyine cyangwa abana bo biherekanye bonyine, ni nawe tubatukungurana ibitekerezo kuko umuntu umwe ari we afashe ikintu akakiherekana na wenyine usanga nta kintu ari kushika, ariko bibaye ngombwa ko babitangira bose tanga ibitekerezo bagenda bungurana ibitekerezo bagatanga ibintu biri kugenda neza.
Urakoze cyane. Urakoze cyane Jean Pacifique ngaho muri Zambia. Jules, nawe uratwumva? Jules uratwumva? Jules mwenga bwijima ko baragerageza kumva ko Jules bumwumva. Hanyuma rero ga Musenyeri, tugarutse ku byo mwariko muravuga uno munsi mu bindi bya bigihanze u Burundi, mwibaza yuko amacakuri y'ubwoko ari kimwe mu bibazo bivugwa mu Burundi cyangwa ico kibazo co caravuyemo ntikiri muco twokwita ikibazo kifatika kihari?
Kubwanje amacakubiri y'ubwoko azanwa nicyo mbejeje kuvuga, kwa kwikunda, kwa gushaka kwigarurira amatungo dushoboye kugenda turayora mbere binaciye no mu busuma kenshi kuko twarabonye abatunze mu mwaka umwe mu myaka ibiri bari mu butumwa bwo gutwara, ugasanga bamaze kuronka miliyoni miliyaridi kubera ko nyine biba biciye mu nzira itariyo. gushaka kuyora amatungo gushaka kuyihereza ko jewe jenyene bica binyosha kuronka akagwikabagenzi twubwirikanya kugira ngo bya bindi ntibintakarane kugira ngo bya bindi sindabisamaremo niko rero kugenda gutora mwene wacu cyangwa umubyaranje cyangwa umukwe wanje n'ibindi mwene ivyo ugasanga rero babandi bagiye gutorana batyo bakurikije amaraso yabo bakurikije amamuko yabo ivyo bigaca biba urudubi abandi bakabona yuko ari umugwi hariya wagiye hamwe cyane rero mbere ugasanga bagize bati babandi nabakomoka kuri uriya muntu ibyo rero bigaheza bigakomeza bigatuma abandi biyumvira yuko yoba ari amacakubiri y'amoko ku bwanje ayo macakubiri y'amoko siyo ari intandaro y'uburyarya buri mu Burundi eka je nibwira ko ayo moko ataboza kuyaryanira ko azi neza yuko atayihaye azi neza yuko twese tuvuka nkuko wa mutunzi Yobi yabivuga tuvuka turi gusa turi mburungu ababyeyi bakatwambika nuko utwo izo bafise hanyuma n'igihe dupfuye tugasubira inyuma emwe badutekereye ata manoti badutekereye badusasiye n'ukurida akaguma ngaho none rero ngazi neza yuko twuramuka dutegereye yuko iryo tunga ibyo byiza biri mu Burundi byosangirwa bigaheza bigashika kuri bose n'ukuri Uburundi bwotekana Uburundi kandi bwotera imbere n'ingoga ugasanga turashoboye kunganira igihugu kizima mbere n'amakungu agaheza agahimbarwa no kubona umutahe wacu uboneka
hama utwo tunenge dutandukanye dufatiye kuri ya mipaka nayo yugagwa ndazi ko mu kwa gatatu abepiskopi ba Kongo b'u Rwanda bahuriye mu Burundi barasohoye itangazo bavuga ati yamara Burundi n'u Rwanda ni baraba abanyagihugu abakristo bariko bara habonera makuba kandi atari bo navyo ivyo bintu mu bivuga kwikiga musenyeri gushikaho vyanka kumubanya banano yundi imipaka ikugagwa bikaba nk'ico mwise urudubi niko mwavyise
emwe ndibuka ijambo umukuru w'igihugu cacu nyir'icubahiro Evaristo General Evaristo ndayishimiye yavuze ariko aripfuza umubano mwiza hagati y'u Rwanda n'u Burundi ati umubanyi araryoha nta kumwiteranya ko niho rero je nogira nti iryo jambo yavuze egome nibwira yuko ridutuma twipfuza yuko ibyo byabaye byo kugara imipaka vyoteizura n'ukuri byaragiriye nabi abantu batari bake b'abanyarwanda bigira mu Burundi b'abarundi bigira mu Rwanda bakagaruka bose bakaza basumye kugira ngo bateze imbere utwo bariko barakora kandi boroherwe nibwira ko icyo kintu nkuko twese tubyifuza cyo koroha maze ibigoranye by'ukuri bigaheza bikarondererwa iyindi nzira iyindi nyishu atari ukugara amayira kandi tuzi ngene amasumo ya yama ari yamari kumubanyi kuko nyene ari umubanyi azi neza icyo nanjye mpakeneye nkuko nanjye mbanzi cyakeneye duheza tukagenda turaguranana tukagenda turasangiza nyo two dufise nicyo gituma rero nicyo choheza kikoroshwa ego byabaye ku ruhande rw'Iburundi umuntu agenda mu Rwanda ashoboye gushikira yuma ashoboye gushikira iyo mipaka arugururirwa hanyuma akagaruka mugabo nibwira yuko n'Uburundi bwo turonderera uburyo twoshobora kukubitira muri icyo gihugu tutarinze gutama.
Murakoze twakire Olivier ikaze ku ijwi rya Amerika.
Ego murakoze.
Uherehega Olivier?
Ndiyo merereye mu Kinyinya.
Kinyinya ni muri mu ntara ya
Bujumbura.
Akabazo kawe rero kwa Musenyeri Simoni Ntamwana, Musenyeri mukuru.
Mbanje kumuramutsa Simoni Ntamwana.
Arakumva.
Nashaka kuba
ego
ikibazo cyanje kimwe gihagaze uko ndashaka kubaza Simoni Ntamwana timbe uko gwiki ni giki yofasha leta ya kino gihe uburyo urabona imipaka ya rugawe ibyitwaje umubano mubi ni giki yofasha kuburyo twebwe abanyagihugu tujeze urigwe nuko kuntu uvuga imipaka ni giki yohanura leta kugira imwumve kuko isanzwe tuzi yuko ari n'umwesikoti mukuru anahanura bikumvikana.
Ubwo ntiyaheje gutanga impanuro ga Olivier bava umusubiza inyuma reka ndagutumije
kubivuga.
Yego, aruheje kubivuga.
Nari mbeje kubivuga nibwira yuko ikiganiro cyiza coza hagati yabo badutwara ab'i Rwanda n'ab'i Burundi ndumva yuko twoshobora gushika ku nyinshi nziza ego muri kahise turashobora kuba twarahemukiraniye muri turiya kandi bitavuye byanse bikunze ku mutima mubi nicyo gituma nibwira ko ikiganiro cyiza cyoshoboka ntidusiba kubihanura ntidusiba kwerekana ingene ikiganiro umwe n'icyo gishika ku neza n'ingoga ugusumba umukazo ugusumba uko kwiyugarana ku Burundi bw'iki gihe hambavu y'u Rwanda nk'uko n'u Rwanda buhoro buhoro rwahava rugira ruti nanjye niyugare maze twe ngaho turi abantu twogira tuti twarabishanije imigongo abarabishanije imigongo imwe baba bashaka nyine kumarana nta kundi baba bashaka kuvana mugabo simboni ngira umuntu yoteka u Rwanda ngo arushire hariya cyangwa Burundi ngo arushire hariya ngo vambavu y'u Rwanda ahubwo ko turi kumwe turondera uburyo bw'uko uko Imana yatwiterekeye hamwe kubandanya tuguterera mbere kukaba kwiza gusumba.
Musenyeri, muvuze iby'u Rwanda n'u Burundi, muvuze mwebwe abavuga abanyagihugu ni iki? Nje niyumvira ba Barundi bari mu ikambi ya Mahama mu Rwanda, harabari Mahama, harabari muri Tanzania, Zanduta na Zande, kiriya kibazo coco mukivuga ku iki impunzi z'Abarundi gikwiye gukogwa n'icahe kugira ngo batekanirwe aho bari bashore gutahuka mu gihugu cyabo.
Nukuri impunzi ariyo yose uri yagiye ejo yagiye hirya y'ejo n'umuntu agowe cyane mu mutima wiwe abatari bakeje we narabiboneye ari Mahama narababonye nuko aho tantu taza zamkabira naragiyeyo nuko narababonye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika abaronse ubuhungiro hariya bagashikayo mbere bagahabwa n'ubwenegihugu buriya aho wavukiye emwe hamagoye hamariho handitse mu mutima aho wabonye ubwa mbere aho wataye uruzogi hama hakumotera nicyo gituma rero impunzi uko zoba ziri kose bozorohereza kugira ngo zigaruke mu Burundi kugira ngo ibyo bishoboke ku ruhande rw'u Burundi nyene ni habe uwo mutima wo kugiriranira impuhwe kugira ngo abo bagiye ntibahave baza biyumvira ngo turagowe nitwashika nkuko kandi nabo nyene mu mutima boza bagira bati twebwe dutahe tugende dufashanye n'abariko baratwara igomera aho twavayo byari bibi twahunze icyagira kitugirire nabi bagaheza rero bakaza batekanye muri iki gihe ndabona yuko boramuka baje nawe nu amakungu arabibona n'abandi bari mu Burundi barabibona boshobora kuvuga bati nimuze tuzobakirana umuvukano tuzobakirana kubategera yego turabizi ingene intwaro y'imigambwe ihamimeze uyu munsi umugambwe wose ugira uti noronka abanywanyi noronka abiyongera mu banje nako kantu kariho mu Burundi cyane cyane imbere y'amatora ivyo vyose niho biri mugabo je ntivyombuza ko nigarukira n'umutima utekanye ku ruhande rwabo nabo babakiriye hariho ikintu cyiza nibo babungika babirukanye nibo babungika babaranduriye kutu uduhemba bashobora kuba barihishijemo bobafasha kubitegera bobafasha kubona yuko ari ikintu cyiza cobashikana iyo baje bava mugabo kandi udashaka kuza akoroherezwa n'ibyo bihugu byamwakiriye cyanjye bikamuronderera aho yoshobora kwakirwa we wibwira yuko ashitseyo yomererwa neza
hama kuri ba bandi nabo baciriwe uwo guherayo aho mvuga b'abanyepolitike bagirizwa ibyo mu 2015 kuba bo barahatse kugira uruhara mu ihirikwa ry'ubutegetsi bwari buhari ico gihe nabo ubutumwa gusa nk'ubwo turungitse mu makambi canke buratandukana
bushobora gutandukana gatoyi kuko abo bari ndongozi ariko rero naho bari ndongozi nabo nyene ibikoko vy'ukwica nibwira yuko nabo nyene bagifise agatima keza ko gukunda Burundi nacyo gituma mbere iyo bari bumvise yuko bimiriwe noneho baca bashangashirwa bakagira iyo mirwi y'ukugwana mugabo bo kumva yuko batimirwa bo kumva yuko batarabwa ibi boshoboye kuza n'amahoro ariko ndazi neza yuko amategeko y'igihugu kuri bene kuyashinga no kuyubahiriza bagira bati ibi byararenzwe ko nibanze risubizwe mu buryo jewe nkagira nti no kuri urwo rugero ntihabuze uburyo bwo gushika ku ciyumviro ciza ku ciyumviro cotekanya uwo yagiye ahunga ivyari vyabaye nko mu 2015 nibwira yuko yogaruka abo bamwakira nabo bagaheza bakamwereka yuko atagenda ashikira mu munyororo atagenda ashikira ukundi kubura kuburagizwa icyo akora icyo yifuza bagaheza rero bakabishyira nanone mu nama kugira ngo n'ubwa mbere uwo yakoze ikibi ashobora kugira ati n'ukuri ubu ndategereye ndashoboye gusaba imbabazi ndashoboye kuba narihenze mugabo uko kwihenda kwiwe biguheza ngo kumuheze mu gahinga uko kwihenda kwiwe ntikumugirira umwasi w'igihugu ubu no mu myaka yose ntabiba na gatoyi.
Murakoze cyane ku nyishu zanyu. Turasubira kuri telefone twakiraga kwa avuga kwa ikanze kujuga ya Amerika uherereye hama akabazo kawe kwa Musenyeri mukuru Simoni Ntamwana.
Murakoze cyane ijwi rya Amerika yakoze igishagara mu Rwanda. Ikibazo ngira ngo mbanze Musenyeri ibibazo bibiri. Ikibazo cya mbere ese kiliziya gatolika hamwe n'abepiskopi ba gatolika ko bagaragara akenshi banenga ibyemezo amaleta amwe n'amwe yo ku isi aba yagiye afata kiliziya gatolika ikagaragara inenga ibyo byemezo ese ifite uburenganzira bungana gute ku byo yanenga ibyo byemezo amaleta aba yagiye afatira abantu bagiye batandukanye. Ikindi kibazo ngira ngo mubaze muri iyi si dufite ibibazo nyine by'intambara mu bihugu bigiye bitandukanye. Hari iriya ntambara iri muri Congo, hari Ukraine n'Uburusiya, hari na Israeli na Gaza. Ziriya ntambara kiliziya gatolika ibivuga hiki adusigurire mu buryo bw'imyitwarire byari ibibazo nyine mubaze.
Urakoze gakwavu ngaho mu Rwanda ugira umunsi mwiza.
Muduge
ku ijambo Musenyeri.
Uburenganzira twebwe ekleziya gatolika dufise bwo guhamagara bene wacu aho turi mu gihugu kimwe turimo ngo tubakebure si uko tubarusha ubwenge oyaye suko kandi twaba tubarusha inguvu z'uko batakuzuku dushobora kubakubita ku munwa yibambewe. Uburenganzira dufise si bwacu, uburenganzira twebwe dukoresha twebwe twirukira nubwo nawe we gakwavu ushoboye gukurikiza n'iryateka ry'umuntu ndakubwira yuko ribwirizwa kubahirizwa ribwirizwa kugirirwa neza umuntu ntiyigere ahungabana mu iteka ryiwe. Iyo rero tubonye ibintu birihungabanya emwe uwo ariko arabigira twebwe turasubira tukamuvumira akaguhe ntiwe ntituja kumupfunga ntituja kumurega ahandi mugabo twifashe buto mbere turaheza tukamubwira yuko iyo nzira ariko aracamwo itoshoboka gutekanya we n'uwo ariko aragirira ivyo ariko aragira. Twebwe rero dufatira ku iteka Imana yaturemanye ku ijambo ryayo ku ijambo ekleziya gatolika igenda irigisha abantu kugira ngo bashobore kurangura gutegekanya umubano mwiza umubano bateza imbere bose.
Imbere yuko muca mwishura kuri
kagano zindi nizo ngwano zindi rero ikibazo cya kabiri niyumvirize umubyeyi wacu papa wewe ashinzwe kugenda arakebura amakungu n'ukuri ntiyigeze abiteha yaragerageje uko ashoboye kose afatiye nanone kuri iryo jambo ry'umukama afatiye kuki iryo jambo ry'umukama ritubwira riraba iteka ry'umuntu nta bindi twishimbirije.
Murakoze cyane hama ga Musenyeri sinzi ko murabyumva hari n'abaca bagira ko bavuga ngo muri bangami politike mvuzemo ni Ekleziya Katolika muri Rusango umugambo uri kutegetse mu Burundi muravyibuka warababwiye muri 2015 nyuma yaho irasubira babwira uko gukemura niko bafata nko kwivanga muri politike canke politike irajamwe mu vyerekeye kugarura intama z'Imana.
Nashaka kubabwira yuko nta buzima bw'umuntu na bumwe na ruhande na rumwe rwabwo rutinjira mu maso y'Imana, rutinjira rutamurikirwa mu ijambo ryayo nta na rumwe. Kuko izo mpande zose umuntu agenda aracisha mu buzima bwiwe zose zikomoka mu ngabirano Imana yaduhaye, ingabirano y'ubuzima. Ubwo buzima nabwo bukaba bubwirizwa gutunganiriza isi, gutunganiriza abantu mu byabo byose. Nicyo gituma rero iyo Ekleziya Gatolika ivuze ibiraba politike bigoramye nuko biba mbere biriko bironona politike, nuko biba biriko biratukisha politike. Erega ikintu cyose umuntu atanguye kwihendamo gisha cyononekara. Bwa buryo bwo kwihenda umuntu aba agomba gukoresha buraheza bugasubiza inyuma ineza ari kuboneka mu byo yipfuza. Nicyo gituma rero na politike arantegera neza n'ubundi wese antegere neza, na politike ni igice cy'ubuzima bw'abantu kibwiriza kumurikirwa n'ijambo ry'Imana. None umukama Yezu Kristu siwe atubwira ati mwebwe muvukana mwese. None abavukana babiri tubabone bariko bararandagurana, tubabone bariko baratuma umwe ahunga uwundi, uwundi asigara yicaye kutwo wa wundi wa mbere yakora, duheze tunume, ntibyoshoboka.
Murakoze. Twakire Didier ku murongo wa telefone. Wundi Didier ikaze ku ijuru rya Amerika, aho uherereye hama akabazo kawe.
Murakoze gose, ndamukaye mwiriwe kandi ndahimbawe cyane gose. Nyine cyubahiro Musenyeri Simoni nta mwana, ndahimbawe gose no kumva mwashoboye kumutumira. Sinza guteba, ubwa mbere kwari uko gukenguruka ku mpanuro nyinshi numvise yamaze gushikiriza ngaha anye. Mbere shima n'inama yawo ibahuza impanuro bama batanga, izo turazikurikira cyane gose. Nyine cyubahiro Musenyeri Simoni nta mwana hari icyo yavuze mu ntango kijyanye muriko muramubaza ubuzima yabayemo kugeza uyu munsi ari mu karuhuko k'izabukuru. Hariho kimwe yavuze umuryango w'abihebeye Imana, harimo abafurera, abasaseredoti, ababikira mbere n'abakristu barayiko. Ibyo ndabikurikira gose. Yise abuzuriza Imana bigisha ubutumwa bwo gusubiza hamwe no kurekuranira. Ikibazo cyanje hariho umugwi w'igihugu witwa ngo wo gusubiza hamwe no kurekuranira, donc kumenya kahise ijya CVR. Ndashaka kumenya niba ubwo butumwa bwa nyine cyubahiro uyu mwepiskopi basangiye nabo bandi bihebeye Imana yashyizeho umukame ufashe gutora bamufashe ubwo butumwa, hari icyo baheza kumbure bagakora na zaba n'impanuro batanga n'irya CVR. Ibyo ndabivuze kuko nigeze kubona igihe kimwe Musenyeri Simoni nta mwana nyene hari ahantu yagiye ari kumwe nabo muri CVR bagiye guhezagira ahantu hatawe abantu bishwe muri ya myaka yanyera. Nicyo kibazo nshaka kumenya niba hari icyo baheza bagafashanya n'uyu mugwi CVR.
Urakoze cyane Didier, ubwire umunsi mwiza. Musenyeri Simoni nta mwana, akabazo ka Didier gukorana kwa CVR n'umuryango wanyu w'abihebeye Imana uvanzemo abapatiri, abafurera n'ababikira kugarukira he kumeze gute?
Twebwe turi umugwi ufatanye n'inkuru nziza y'umukama Yesu Kristo nabo bakaba umugwi uhagurutse uvuye mu uvuye mu cipfuzo cagiye kirashikirizwa n'abanyepolitike urabubu badutwara n'abandi babatanze imbere kuko uyu mugwi wajuva mu mwumvikano wi Arusha niho rero mu mwaka w'ibihumbi bibiri niho rero nibwira yuko intumbero twembi tugenda dukurikirana zirashobora kwegerana zirashobora kumurikiranira nkako ukurekuriranira ukuri n'ukurekuriranira uwo mugwi washinzwe na leta uriko urakurikira n'ukugerageza kumenya ibyabaye mukuri kwavyo uhejeje kumenya ibyabaye mukuri kwavyo uheze rero uduhamagare twebwe byabaye ko twebwe byabereye byabereye imvo y'umubabaro muremure n'ubu ukiriho mbere uko umara iyo myaka niko uba munini gusumba niko uzogora yuko bawukura mu mitima y'abantu hanyuma rero gutyo turashobora gushika kukurekuriranira kuko tumenye ukuri kuko tumenye wagiye aronona kandi uwo yagiye yonona kuko nawe yamenye ukuri ashobore kugira ati n'ukuri ndasabye ikigongwe Uburundi bwamvyaye ndasabye ikigongwe Abarundi bose bababariye muri icyo gihe kuko abo bari kubarondera uko kuri bazoheza bakagerageza bakerekana ingene ibyo byabaye bitabaye gusa kuri kubahutu cyangwa kubatutsi bonyine ukwabo njyewe ngiye kuraba njye nabonye ibyagiye biraba nko 93 n'ubundi ako gatima kacye kagaruka niko njyewe nagiye ndabibona ugasanga amakaritiye arugaye i Bujumbura umututsi ntagereyo kuko abiyugaraniye ari abahutu canke umuhutu ntagereyo kuko abiyugaraniye ari abatutsi ivyo bigaca vyerekana ingene uwo mugwi wabo ubwirizwa kutwereka ingene abahutu n'abatutsi bombi nyene bagiriwe nabi maze naho boshika kuri vya bindi bita genocide bakagira bati emwe muri iyo honyabwoko harimwo abahutu harimo abatutsi icyo gihe kandi bose nabukubahwa nabukugirira neza ariko twebwe abuziriza amana twebwe duhagarara kuyindi ntumbero y'ijambo ry'Imana ubwo nyene ijambo ry'Imana naryo ntirindira yuko tutirinda guca irya nino turaba uruhara rwa kanaka n'urwa kanaka oya ntirinda kuja gutondanura ivyo vyose igicumuro canje nacumvise naho ntogenda kukirata ndashobora kugisaba ikigongwe kandi naho nyine nkumvirwa
ego mbega musenye muri 2015 tugarutse muri bimwe vyatwe ko turavuga ingene igihugu aho kigeze naho cavuye mu mvuru zo kwiyamiriza ikengo ca gatatu c'umuhisi Petero Nkurunziza mwarumvikanye muvuga ko Abarundi batarabaja ni naho havuye icivugo gifatwa nk'ica batavuga rumwe na leta y'u Burundi bavuga ngo sindumuje ubuja mwase kiriya gihe bimeze gute ubu nta icivugo kiracari cake ndi ngene canke vyarahindutse bivanye n'igihe
jewe n'ukuri sindumuja tenzo ugapfana nashaka iho mbere yuko nabandi bose nabantu bose banyotewe ukwishyira no kwizana batagirwa abaja atamuntaza abategeka abategeka ikibonekeza yuko atari ico noneho noneho ibyo byabaye mu bihumbi bya 15 babishize imbere y'abandi bashingantahe atari ababa mu Burundi nk'uku kwa kwabo bepiskopi barerekanye yuko iyo icyo kiringo kigira gatatu nyir'icyubahiro no kwigendera Perezida Nkurunziza yarondera akari kugishikira muri ubwo buryo nicyo gituma rero n'uno munsi nibwira yuko kitari gushikirwa muri ubwo buryo naho yashoboye gutwara si kuvuga yuko yatwaye afatiye ku ngingo itunganye reka ni nacyo gituma twebwe inama y'abepiskopi twaciye mbere dusokorora akarenge no mu matora yakurikiye kuko nyine tutashaka kwishyira kw'iryo tonga ry'ikintu twabonye neza twahavuye tugira tuti si byiza ko tujya gufasha muri ayo matora adatumbereye icyo ibwirizwa shingiro ryacu ryasaba abagiye kwitoza niho rero nibwira ko n'uno munsi naho byashobotse bikamara icyo gihe si kuvuga yuko byari mu kuri oya twese turazi yuko umuntu wese ashobora kwihenda mugabo ako gatoyi keza kaje kujana n'uko kwihenda kagashobora gutuma ikintu kiranguka na buhoro buhoro we naho gitahita ngo kiranguke nk'uko abantu bose bari babyiteze
Musenyeri mukuru Simoni Ntamwana turiko dusa nk'abasozera kino kiganiro ndabisabire mu minota ibiri mugire ubutumwa mu impande zitandukanye abanyagihugu inzego zitandukanye Burundi mu Rwanda kuko twaciye hirya no hino ibyo bihugu byose mu karere kugira ngo muri 2025 Burundi bugiye kuja mu matora na 2027 bizoshuka imitima itekanye ya mipaka yarugurutse n'ibindi bitandukanye twavuze akajambo mutekere abatwumvise tuhede kubategetsi gushika ku kuba nyagihugu tugaca mizampunzi nabihebe imana nakahe
yemujewe mbona ari jambo rimwe yemwe mbona ari jambo rimwe noguma nogumako kandi ndamutse ndarigumye ko ndamutse ndariranguye nta rindi shano ryogwa ku gihugu cacu nta rindi shano ryo giteranya n'ibindi bihugu tukaramuka twebwe tugiye dutengatiye neza iteka ry'umuntu ineza y'iryo teka ndatse neza yuko iyo turi hose icyo dukora icyo aricyo cyose kikagenda kivoma ineza yobera iryo teka hose tuzoheza dukundirwe tuzoheza tworoherwe n'abandi bantu bazotwunganira kuko bazoba babona yuko turiko tuja heza murakoze cyane cyuko ibya Amerika
ego Musenyeri Simoni Ntamwana twibutsa ko mwahoze mutwara diyoseze nkuru ya Gitega iri ku mugwa mukuru ya politiki y'u Burundi mukaba mwarigeze no gutwara inama y'abepiskopi katolika muri ico gihugu ndetse no mu mabanga atandukanye muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo twashimire cyane kuri kano kanya mwahaye ijwi rya Amerika ejo nitwongera kudodora haba muri Gitega cyangwa i Vatikano aho muri turiko turayagira muzeho twitabe nk'uko mwabikoze uno munsi
murakoze cyane nuko nzobigamburuka nzi neza yuko ari ikintu gishobora kunganira bene wacu nzogikora n'umutima wanjye wose
murakoze mubandanye mugira akaruhuko keza kizabukuru
murakoze murakoze.
Ego. Akarino nga rero nshuti bakunzi bijwi rya Amerika duce dusozerera ikiganiro muri isanga cuno munsi mwakoze kudutega biri. Ikiganiro muri isanga mwagiteguriye umwongera mugishikirizwa na Diana Nininahazwe nariko ndakiremesha ndi muri studio yindwi ku ijwi rya Amerika. Reka nshimire abakunzi batanze ivyumviro abatwandiki kuri Facebook tutashoboye guhamagara kwera kanya na matelefoni ya gera duciramo mura dutunga ariko kino kiganiro mukanya muraza kugisanga ku mbuga ngurukana bumenyi zacu YouTube ni VOA radio yacu na Facebook turakibashiraho mwinga bw'ivyuma nshimire abafasoni babiri twariko turakorana ni ingenieur Saida Hamdum hamwe na Nadia Ta twese tubikebanuye tubifuriza kugira ibihe byiza mu byo muri ko murakora mu mutwumviriza aho muherereye ku mice ine igize isi yose ahanje turongera mu makuru ari imbere.